Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Turahe mwiriwe nchuti magezi mwese mudukurikira kuri radio y'Inzamba. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 2022 Ruhuma umwaka wa 2018. Amakuru tugiye kubashikiriza ku mugoroba wo kuri uyu wa kane aza kubahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu baratera ivyatsi mvugo ya leta ko abantu bamerewe nabi gushika aho yanka ko igisata cishira mu muzamakungu oni yitaho gufasha abamerewe nabi OCHA bayankira kugira itange imfashanyo. Ivyo bakabibona ko ari kuba ari leta itanezwe abanyagihugu bayo. Impunzi y'umurundi yari yahungiye mu gihugu cha Uganda Pacifique Nirema yarabuzwe irengero ryiwe haraheze amezi abiri. Ishyirahamwe gitaye impunzi hasere n'igipolisi cha Uganda barabimenyesheje. Mu makuru y'ubutungane, Thomas Ntimirangeza yararongoye sentari isubiramwe imanza ya Gitega, arafunzwe kumwe n'umucamanza bakorana, bakaba bagirizwa kuba bararekuye umudandaza wo mu ntara ya Karusi. Yagirizwa kwiba isima ya Petero Nkurunziza yari yatanze yo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ndabahaye ikaze mwese mwidonido rya ya makuru amajwi akaba bashikira ku bwa Inosa ku bw'Imana kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Umukuru wa sentari isubiramwe imanza y'Igitega Thomas Ntimirangeza be n'umucamanza Prime Habiyambere barahagaritswe kuri uyu wa gatatu batabwa muri yompi, bakaba bahagaritswe bivuye ku mutahe wasohowe na Parke Nkuru ya Republika. Abo bacamanza babiri bakaba bagirizwa kuba bararekuye umwe mu banyakarusi bagirizwa ubusuma bw'isima yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu kugira ahubakwe ikibuga cy'umupira w'amaguru cy'ikarusi. Idonido akaba ari na Valerie Mucho.
Toma Ntimirangeza, umukuru wa sentare isubiramwe imanza y'Igitega, yahagaritswe igihe yari mu biro vyiwe. Nayo mucamanza Prime Habiyambere yahagaritswe ari mu gisagara cha Bujumbura. Inkomoko ya vyose n'urubanza rw'ikibiriraho rwasomwe na sentare nkuru y'igihugu y'Ikarusi kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kwa 11 2017. Urubanza rwari rwerekeye abantu indwi bagirizwa kuba baranyuruje bakadandaza isima yari igenewe kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru cy'Ikarusi. Uwo munsi warajejwe ibikorwa byo kubaka icyo kibuga cy'umupira w'amaguru Maternise Mfayo Kurera n'abandi batandatu harimwo umudandaza Aniseti Bitariho baraciriwe umunyororo bamwe kugera ku myaka 10. Aniseti Bitariho yahavuye yungururiza muri sentare isubiramwe imanza y'Igitega, aranahava arezwa acararekugwa. Niho rero ibibazo vyaca bitangura. Imbonerakure zaho Ikarusi zace zitangura kumuhiga, nawe acahungira mu gisagara cha Bujumbura. Yahavuye aje no gusaba ko ubutungane bwo mukingira. Umushikiranganji Emelo Antine Kanyana aramuremesha ko yosubira Ikarusi kandi ko atacazoba. Ariko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bamaze kumva ko Aniseti yagarutse, baciye bakoranira mu ngoro y'umugambwe, haca hafatwa ingingo ko Aniseti Bitariho abwirizwa guhagarikwa. Amakuru dukura mu bamwegereye atumenyesha ko yavuye ahagarikwa acajanwa mu mpimba. Inyuma yaho ihagarikwa rya Toma Ntimirangeza n'umucamanza Prime Habiyambere rimenyekaniye, hakavugwa vyinshi kuri vyo. Umushikiriza manza mukuru wa Republika Silvestre Nyandwi yaciye asohora itangazo ahamenyesha ko bahagaritswe kubera amatohoza babagizeko yerekanye ko bari igiturire cyane seti Bitariho kugira bamwambikizera.
Arakoze mugenzi wacu Valerie Mucho. Turacyari mu gisata cy'ubutungane Jean-Claude Niyongere batazira Koboroto yashikanywe mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega. Uwo muganga wo mu bitaro mpuza ntara by'Ikarusi akaba yaramaze amajoro abiri afungiwe mu gashoka komisari ya Ikarusi, yoba ahogwa ifoto yarungitse ku rubuga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp. gwanditse ko tora oya kubijanye n'amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro gyemirije iyo nkuru tukaba tuyibaza mugenzi wacu Francine Kanyange
Muganga Jean-Claude Nyongere yajanwe mu bohero ry'igitega inyuma y'amasaha yamaze yumvirizwa n'umushikiriza manda wa Repubulika ya Rusi nk'uko uyu mu muryango wiwe abyemeza
na byamukaye ngo kumvirizwa kuri parce Carlos ari wahari no bavuga ngo umukuru w'umugambwe na profesore Dimitri Mamiyavuka mu mwaka wa 2017 nda muntu n'umwe mu buranira si
komisera jetu gipolisi Carlos ejo kuwa gatatu kumuhinga mu akaba yesa nuwerekana ko ibyo byagarikwa yaniyongere atabyazi kandi uwo muganga yaramaze amasaha n'amasaha afungiwe mu gasho ajejwe ubwo barero baratekeye umuryango wa Jean-Claude Nyongere bigatuma bibaza n'ibibazo byinshi batararonkera inyishu umuryango wa Dr. Jean-Claude Nyongere ukabandanya usaba ko atorenganywa
Francine Kanyange nawe turamushimiye amezi abiri arigoroye witwa Nirema Pacifique umurundi yahungiye mu gihugu cha Uganda atawuzi irengero giwe kuva mu kwezi kwa mbere kuri uno mwaka Ndayisenga Federica Sanzwe ari waserukira impunzi muri icyo gihugu akamenyesha ko bandikiye ishyirahamwe mpuzamakungu HCR n'igipolisi cy'igihugu cya Uganda kugira ngo bafashe kurondera uyo muntu ariko n'ubu nta nyishu bararonka
nakomeye yatumiye yarasa na korera ngo hoba hari umuntu uzi y'abashinwa muri bijya bimbungira bya kazino hanyuma rero hari gihengira cy'umugoroba basanga ibintu byose by'iwe biri ngaho nawe sihari baragerageza kurondera hose barabura iyo twaronse iyo nkuru mu nyuma bamaze no kujya mu gipolisi babashyize babuze inkuru dufite ni
none ubunyi nkamwebwe nk'abarundi muserukira impunzi muriko mukora iki kugira ngo umenye ibyo muntu
twebwe twarabashyigikiye bwa mbere abo babana bwa mbere kugira ngo bajye mu gipolisi ubwo niho twabona aho kwitura bwa mbere mugabo tumaze kubona tutaronse icyo imishu twifuza cyane cyane kubona uwacu twavuye kwiyumvira kwandikira OPMA tujejwe na HCR aho rero twararumviseyo amaketi ibyo muri HCR twari sanze uyu munsi turarindiriye rero ikizavamo kuri buvuge ngo bizoge na neza cyangwa bizogenda neza tuzajya gukorana n'icyo gipolisi cyo mu Buganda duhaje turonke umuco cyane cyane tubone turonke uwacu cyane turonke iyo yatumiriye tumenye n'inkuru kuko nta kintu dutanga nabi babo guma basira amaso barindiriye
ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 4 273 244.
Amakuru twabateguriye n'ubu arabandanye na migira 19 y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko buca ibera i Kampala mu gihugu cha Uganda izo kwiga ahanini uburyo ingene ibihugu byo mu karere byokomeza ubumwe bwavyo muri iyo nama nyene abakuru b'ibihugu bazokwiga kandi ikibazo c'u Burundi kimaze imyaka ibiri renga inkuru tubaza intumwe idasanzwe i Kampala ya Radio Inzamba ni Jean Marie Ndabashinze
iyo nama igira 19 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ifite intumbero yo gukangurira abanyagihugu bagize aho karere ngo biteho iterambere mu mibano no mu butunzi mu ntumbero yo gushira imbere gukorera hamwe kw'ibihugu bigize yase nk'uko icivugo c'iyo nama kibivuga ngo hamwe abagize akarere bushira imbere gukorera hamwe ngo nta nkeka yuko ubutunzi mu karere bwo kwisununura uyu munsi rero abanyacubahiro bitavye inama iri kibera ku hoteli iri ku kiyaga Victoria biriwe muco bise retreat akaba ariho bavuganiye ingene iyo ntumbero boyishikako bitekanjwe yuko ejeho bukera kwa 2023 ruhuma umwaka wa 2018 ariho inama bwite abakuru b'ibihugu izoba ni naho ikibazo cinjyane ziri mu Burundi kizovugirwa abakuru b'ibihugu bazosubira kucicarira ubugira kandi ariko bakazobivuga uwo kiraba bwite Petero Nkurunziza atari hari kuko nubu atahonyeje ikirenge akaba yarungitse icegera ciwe Gaston Sindimwo ni muri iyo ntumbero nyene y'ingorane ziri mu Burundi ngahe Kampala hari ntumwazi tari nkeze batavuga rumwe na leta Petero Nkurunziza na cane cane abarongoye Runani Senared kuva bakiriwe mu ntango zino yingana Benjamin Mkapa Dar es Salaam abatari bake baciye baza ngahe Kampala kugira ngo ijambo ryabo bagume barondera uwo wese yoshobora kurishikana ku bakuru b'ibihugu bari muri iyo nama yejo I Kampala Jean Marie Ndabashinze ku bwa radio Inzamba.
Turamushimiye iyo ntumwa yacu Jean Marie Ndabashinze nyuma yaho leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi wayo Philippe Nzobonariba imenyeshereje ko atanzara iri mu banyagihugu mu ntumbero yo guhinyuza icegeranyo c'igisata caoni kiraba iby'abantu bari mu ngorane OCHA abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bari yamirize iyo mvugo ya leta aba banyagihugu bakabona ko leta itakije itakirajwe ishinga n'ingorane abanyagihugu barimwo akaba ari inkuru twateguriwe na mugenzi wacu François Bizimana.
Kuta yuko leta y'u Burundi yashizeho uburyo bwinshi mu migambi ituma bene gihugu babaho neza cyane cyane mu gihugu
abona riba umuvugizi wa leta akaba n'umunyamabanga mukuru wayo mu itangazo yaraye asohoye amenyesha ko leta y'u Burundi itangazwa n'ibiri mu cegeranyo cyaho cha ishami ryaoni rikurikirana abantu bari mu ngorane bivuga ko abanyagihugu bugarijwe n'ubukene n'ukwanguha kuko uno mwaka abanyagihugu atabukene cyankizara barimwo kubera utwigoro leta imaze gukora
ikinatangaza leta nuko muri uwo mwaka w'2018 ibintu byifashe neza cyane kuruta mu mwaka w'2017 kubera utwigoro leta yashize mu bisata by'uburimye mu magara y'abantu aho bigaragara ko ibintu byateye bikimbere.
Iyi mvugo ya leta iriyamirizwa n'abanyagihugu uno wo mu ntara ya Makamba ni mu manuko bw'igihugu agira ati
byinshi rero leta irabivuga uko kuko yoyo nta ngorane bafise ntibagowe ntibabuze ibyo bafungura barabayeho amasanga barayafise nubwo bizimba barabisuma ubu umuceri twahora turima umwimbu ntiwagenze neza imvura yabaye nyinshi ubu kire cy'umuceri i Makamba kigomba 2,200 2,300 2,400 mbere ujya umuceri umota cyane bita kigoma ugashaka kugura 2,700 2,800 kuvuga rero ko atanzara dufise twebwe abenegihugu ni ukuri uko no gushikuza
mu ntara zo mu Kirimiro abanyagihugu barababazwa nuko batakironka umwavu ari nayo ntandaro yo kugarizwa n'ubukene.
Birabaye cyane gose, birabaye cyane gose kubona abanyagihugu bari kwishyura inzara hirya no hino mu gihugu. Hari abacyabaye uko igihugu kimwe mu batangaranye, hari abantu benshi mu mihanda myinshi nkuko yahageze intara ya Mwaro komine y'Isoro komine y'Ibihanga no mu gace ka Gitega nyarusange Gishubi kugira ngo babeho ari uko babanje kuronka andi masange akaba yabuze andi yawe vige no hino mu makumi na gizi ntaye kinyo umisano ni kibazo umasha wa kama kane cha kuimbura.
Uyu munyagihugu we asaba Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta gusaba ikigongwe kuko ivyo yavuze abona ko ari binyoma.
Ahubwo ico tubona nuko yosabe ikigongwe abanyagihugu yabeshe yuko atandara bafise agasaba ikigongwe abarundi n'amakongo kuko yabeje ku mugaragaro kandi ari umuvugizi ahambaye w'igihugu. Ahubwo aho tuvugira kugira ngo barabe ingene bodufasha bavuga ko tudakeneye gufashwa ni ukuvuga yuko ku bwabo naho twohona twese nta ngorane bobo barabaye.
Tubibutse ko leta y'u Burundi yamayamirije ivyegeranyo bikogwa mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo kwerekana ko igihugu atangorane kirimo.
Arakoze mugenzi wacu François Bizimana imbere yuko turangiza aya makuru mugwira ya ni story w'abacuraranzi b'umudiho wa reggae uritezwe mu gisagara ca Kigali ni mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu biteramo byo muri no misi isozera inondwi Ryan Story ngo izaniye ubutumwa abarundi iyo bava bakagera kugira bashire ingufu hamwe mu rugamba rwo kwibohoza. Patrick Mitabaro yaganiriye na Ribe bwenge n'ikindi umwe mu bagize uyo mugwi.
Urugamba rw'amahoro s'umunezero bamwe bararutangura ariko ntibasozera abandi baratabakomoka mbarumusa dawe ntware nayemuka
Singai kigari yana kura wanyagi huwa chingine wa merewe tuwa zani na mesaji chane chane iku vivuza kwa igihugu chacho yana tukumatu chiyumvira kumuti mutera ya tukumatu larusha maso hali ya kigu chamavuki
Irubem bwenge nikindi awakunzi balan story wa mutazira ya longo wena wagenziwe bagizumo gilan story usiga yuchua rangira mohungiro baha isango awarundi mugisagara cha kigari baba zaniye ubutumwa
message ino musi uri gukora iki kugira ibintu bihinduke kugira gucaka ibarutse uri guterera iki ikinigiye cyuko abantu bose iyo bava bakagiragira ica mari igihugu cyangwa ibarutse sinzi zo kuzanga mu bisagara kunezerwa kugira iki message ntabwo ari birori tuzanye message y'ubumwe iki nicyo gihe Afrika itegeza guhaguruka tugakora igikorwa abakera basize basukuru baturaze rya jambo kakaranga kwa rukundo tuvuga no munsi kuberako amazi giye kinini cyane turirimba duhanura tugira iki imyaka rimisha abanyafrika bacugwa bufuni na buhoro kubona ro bagwa gasore baragwanya abantu bose baragwanya ba Thomas Sankara bandi kugira ibintu bihinduke
rugaba nyagihugu yamiriza ibohoza
Runo wa gatanu rero niho bazoteramisha abakunzi babo ku hoteli bita Platinum Beirut imbere y'ikindi giteramo citezwe ku Imana kuri Oasis de la Paix ikigo cha Maison Shalom kiri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda
Turabashimiye mwese mwafashe umwanya wo gukurikira aya makuru Uganda gwa radio inzamba gateka kawe gwari rwabateguriye wagitisha terera wese ndabimushimiye ndashimiye cyane cyane na inosa kubw'Imana yatumye amajwi abashikira tukaba tuzosubira ku isango rizo kurikira mugira amahori wanyu nakagaruka